Imuva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza ncuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kane itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019 muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
hamwe nange Jeffrey Mutagoma turabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha
ugasanga umuntu afise amazu 12 amazu 12 baba mu kuta konzi ko umuntu amucumba kimwe imidugu umunani abantu bakaba kazambe harimbe babita masiya itore zibonye byose none ufise imwe zibiri izo ni zikrivis
Uyo ni Saturne icyo yiremeye arongo ishyira hamwe initiative changement mu Burundi asobanura ko kwigwizaho amatungo kw'abayobozi bamwe ariyo ntandaro y'ubukene butagira izina mu Burundi si mu Burundi gusa ariko ni mu nkuru tubafitiye mu kanya
Abakozi bo mu butabazi mpuzamahanga baragerageza uko bashoboye kugeza imfashanyo y'ingoboka ku mbaga y'abantu babuza amajyo nyuma y'inkubi ya serwakira ivanze n'imyuzure yiswe Idai iherutse kwibasira ibihugu by'amajyepfo ya Afurika.
Kronomusi wa kane umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga Mike Pompeo ari mu rugendo rudasanzwe rugizwe n'umutegetsi akomeye wa leta ya Amerika muri Israel.
Abashinjacyaha bo mu Buholandi baravuga ko ukekwaho ubwicanyi bwahitanye abantu muri gari ya moshi ntoya mu mujyi wa Utrecht ategerejwe n'ibirego bitandukanye bijyanye n'ubwicanyi bugamije iterabwoba. Ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tugiye kubashyikiriza mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu. Abakozi b'ubutabazi mpuzamahanga baragerageza uko bashoboye kugeza imfashanyo y'ingoboka ku mbaga y'abantu basigaye bamaramara nyuma y'inkubi ya serwakira ivanze n'imyuzure yiswe Idai iherutse kwibasira ibihugu by'amajyepfo ya Afurika. Kajugujugu zitwaye ibiribwa ziragenda zibijugunya mu nsisiro zasenyutse zigasigara mu bwigunge nyuma y'aho iyo serwakira izaharije umujyi wa Beira wo muri Mozambique igahitira muri Zimbabwe na Malawi. Abakozi batanga imfashanyo baravuga ko abantu bataramenyekana umubare bakiri hejuru y'amazu no mu biti buriye bahunga iyo myuzure. Inzu nyinshi nazo zarengewe n'amazi. Serwakira Idai yari ifite umuvuduko w'ibirometero 170 ku isaha. Hashize imyaka myinshi amajyepfo ya Afurika adahura n'inkubi y'umuyaga ivanze n'imvura bifite ingufu zingana kuriya. Muri Mozambique, Zimbabwe na Malawi hamaze kubararwa abagera kuri 300 bahitanywe nako kaga. Kandi uyu mubare ushobora kwiyongera uko imyuzure igenda igabanuka abashinzwe ubutabazi babasha kugenda bagera ahangiritse hose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa riravuga ko rigiye gutanga imfashanyo ku bagera ku 600,000 muri biriya bihugu uko ari bitatu. Umuryango w'abibumbye watanze $20 million z'amadolari naho ubumwe bw'Uburayi butanga imfashanyo zibarirwa kuri $4 million z'amadolari. Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo basezeranije ubufasha.
Ahandi naho kuri uno munsi wa kane umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga Mike Pompeo hari mu rugendo rudasanzwe urugendo rugizwe n'umutegetsi akomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagendeye uruhome rutagatifu bita Western Wall ruri i Yerusalemu. Pompeo yakiriwe n'umushikiranganje mukuru wa Israel Benjamin Netanyahu aho vyibonekeje ko ari kimenyetso gikomeye cuko Amerika ishigikiye cyane ico gihugu mu gukingira igisagara cabo gitagatifu. Ugo rugendo rushobora kandi kuba rugamije kwerekana ko Amerika ishigikiye politike yuko ariyo Israel ari itegeka ikibanza kizwi nk'ubutaka butagatifu busanzwe buranzwemo amatati menshi hagati y'Abayahudi n'Abarabu. Uretse Perezida Donald Trump n'abandi bategetsi bari bamaze kugendera ugo rukuta mu ngendo zitari z'akazi kandi batakiriwe n'abategetsi ba Israel ribaye rya mbere umutegetsi wa Amerika agendeye ako gace gatagatifu k'Abayahudi ari kumwe n'umutegetsi wa Israel. Pompeo na Netanyahu batembereye aho ugo rukuta ruherereye rusigaye ku nyubakwa y'amasengesho izwi nka Temple Mount yari yarubatswe n'umwami Salomo. Abo bategetsi bongeye baja mu nyubakwa yo kwakiramwo abashitsi aho barabiyemwo amasanamu y'iyo nyubakwa itarasenyugwa.
Abashinjacyaha bo mu Buholandi baravuga ko ukekwaho ubwicanyi bwahitanye abantu muri gari ya moshi ntoya mu mujyi wa Utrecht ategerejwe n'ibirego bitandukanye bijyanye n'ubwicanyi bugamije iterabwoba. Abo bashinjacyaha bemeza ko Gökmen Tanis wavukiye mu gihugu cya Turukiya yari wenyine ubwo yagabaga igitero cyisha abantu batatu kigakomeretsa abandi batatu kuri wa mbere w'iki cyumweru. Abashinjacyaha n'abapolisi bavuze ko bagikora iperereza risuzuma niba uyu mugabo w'imyaka 37 yaragabye kiriya gitero agamije ibikorwa by'iterabwoba gusa cyangwa niba byari binakubiyemo ikibazo bwite kigendanye n'amatwara y'ubuhezanguni. Ukekwa yafashwe nyuma y'amasaha 8 ashakishwa hagombye kubisakwa ry'umujyi wose. Abapolisi bafashe undi muntu wa kane ukekwa barimo guperereza niba nawe yaba yaragize uruhare muri icyo gikorwa. Biteganijwe ko Tanis ukekwa ku ikubitiro azumvwa n'urukiko ku wa gatanu. Abashinjacyaha kandi bavuze ko azasuzumwa n'abaganga bareba niba nta burwayi bwo mu mutwe yaba afite.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi hano kuri Radio Ijwi rya Amerika arabandanya. Abagwanyi bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara ya Siriya batanguye igikorwa cyo guhiga abagwanyi baharanira Leta ya Kiislamu boba basigaye mu kigwati kiri mu buraruko bw'igihugu ahitwa Baghouz. Aba basirikare bariko kandi bararondera amabombe yoba yarahambwe mu kuzimu hamwe n'ayandi abo bagwanyi boba barasize inyuma bateze ahariho hose muri ako gace. Ivyo bikorwa bitanguye nyuma y'umunsi umwe aho abasirikare ba Siriya bigaruriye ako karere muco bise agahombo gakomeye kuri uwo mugwi w'iterabwoba. Abategetsi b'igisirikare batangaza ko abantu hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana atanu bari bamaze gushira ibigwanisho hasi inyuma yaho bagiriye ico gitero ku bagwanyi baharanira Leta ya Kiislamu mu karere bari bamaze igihe kitari gito bakoreramwo. Abategetsi bavuga ko abagwanyi baharanira Leta ya Kiislamu bashobora kuba bagifise abantu bafasha imbohe naho atamakuru menshi yabo bafise.
Muri Venezuela, Juan Guaido utavuga rumwe n'ubutegetsi uheruka kwiyimika nk'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho aravuga ko abakozi b'iperereza bafasha ushinzwe imirimo mu biro bye. Roberto Marrero yatawe muri yombi mu ijoro ryakeye bamusanziwe. Urugo rw'umunyamategeko Sergio Vergara narwo rwatewe hejuru rusakwa ariko we ntibamutaye muri yombi. Kuri urubuga rwe rwa Twitter, Guaido yavuze ko atazi aho wari ushinzwe imirimo mu biro bye aherereye, anasaba ko yarekurwa vuba na bwangu. Prezida wa Venezuela Nicolas Maduro na Juan Guaido bombi bita abakuru b'iki gihugu cyo mu majyepfo ya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kwiyama leta ya Maduro zimubuza guta muri yombi Guaido cyangwa abakorana nawe. Ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yihutiye kwamagana icyo gikorwa asaba Morero ko yarekurwa. Prezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa kabiri yavuze ko uburyo bwose bwo gukura Maduro ku butegetsi bushoboka ko nibinaba ngombwa ingufu za gisirikare zizakoreshwa. Guaido yimitse nka prezida w'inzibacyuho kuyemo 23 z'ukwa mbere uyu mwaka. Ashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigera kuri 50 byiganjemo ibyo muri Amerika y'Epfo. Maduro we ashyigikiwe n'Uburusiya na Cuba, niwe ufite ubuyobozi bw'ingabo n'inzego z'ubutegetsi muri icyo gihugu.
Uriko mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu.
Ushobora kandi kudushyikira mukoresheje adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no ku rubuga rwacu y3 radio yacu voa.com.
Bonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuje mu karere k'ubuseruko bwa Afrika, amashyirahamwe yigenga hamwe n'amahuriro yayo hagera kuri 18 yarungikiye urwandiko utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika amusaba ko yofata mu minwe ikibazo c'ibiganiro bihuza Barundi. Ayo mashyirahamwe abona ko akarere ka Afrika y'ubuseruko kananiwe kuyobora ivyo biganiro, anegura ko ivyo biganiro vyahagaze kandi wari uwo muti urama ku matati ya politike ari mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
amashyamba yigenga n'inani zayo mu rwandiko yarungikiye utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika yamenyesheje ko atacizera gifitiye akareka Afrika y'ubuseruko EAC mu gutunganya ibiganiro byo gutorera umuti ikibazo cha politike kiri mu Burundi. Vitana Shemirimana atwara Runani Force rumwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko avuga ko bibabaje kubona imyaka ine ihera ibiganiro bitunganywa yamara ntibigire icyo bishika ko
umuryango umwanya umwe warerekanye yuko tumva kumwe ikibazo cy'u Burundi ubundi mwanya wafashe minenegwe ikibazo cy'u Burundi none uno munsi icyo kibazo kiriko kirafatira indi ntumbero cyandurutsemwo ibyaha bikomeye cyane ibyaha by'agahomera bunwa uno munsi biriko bikorwa ko amatohoza na sentare mpuzo makungu kuko uwo muti utabonetse nta matora ashoboka abarundi bagitekewe n'ubwoba bakirwa na agafundi kuguhamba bakirwa barahiga babo bazimiye bakirwa baragemurira ababo bapfungiye ubusa.
Umuhoza Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania aherutse gutanga raporo y'ingene ibiganiro yatunganije ari kumwe na Yoweri Museveni atwara Buganda vyagenze. Mukapa yavuze ko akareka atamushigikije yifuje ko yuhagarikiraho akazi kiwe agasubirizwa n'abandi. Aho niho ayo mashami yigenga aharini agateka kazi na muntu afatira mu guhamagarira ubumwe bwa Afrika gufata ibintu mu minwe
kuko ugize n'abahinga batari bake ku buryo bashobora kuronkamwo abantu atari abatanzania atari abaganda cyangwa abandi usanga kenshi bafise inyungu zinyegeje mu biri kubiraba mu Burundi.
Icyo cifuzo ari mashyamba gihuriye ko n'imigambi itavuga rumwe na leta iyo yabishikije mu mpera z'ibiganiro biheruka kubera ya Arusha. Ubunitasi ya Sibomana ari Bujumbura yari yaserukiye uruhande rumwe rw'umugambwe iprona.
Tuti ntivyumvikana ko aka karere kemera ku izina ry'amakungu no kuvuga ku izina rya ONU n'umuryango w'ibihugu bya Afrika ko uzofasha gutorera inyishu ikibazo cy'u Burundi mugabo iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa kugira yige gusa icyo kibazo cy'u Burundi. Tuti imbere kubitwerekeye twasavye ko icyo kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine bagaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigigwamo icyo kibazo cy'u Burundi.
Ayo mashami yagiriza kandi abahuza ko batigeze bahuriza hamwe abegwa n'amatati bose aho leta y'u Burundi yansakatari gake kwicarana nabo. Ayo mashyirahamwe ati nyabuna abahuza iyo babanyabo ntibari kwemera kugwa muri uwo mutego wo guhengamira ku ruhande rumwe. Igihe leta y'u Burundi iheruka kwitaba ibyo biganiro yari yaserukiwe na Terrasse Ntayiraja icyo gihe yari umwunganizi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu ku izina rya leta yasa n'uweretswe ivyo ayo mashyirahamwe yasavye. Ubu Ntayiraja yavuze ko ata biganiro vy'amagaburanyama bizoba
kuko ibyo bita negosiyasiyo vya biganiro nk'ivyo yarusha vya kera vyarangiye mu 2000 kandi amasezerano abandi bose bayateye ku mukomo kw'igikumo maze muri iki gihe turimwo akaba ariko yashirwa mu ngiro na leta y'u Burundi. Dusaba yuko facilitation yofasha mu kuduherekeza mu matora y'2020 kuko irongowe na Mukapa kuko ari nabo ariko barasozera ibyo biganiro. Ariko tugasaba yuko ibi bintu bo birangiza kuko cyane n'abakazi bizumbura bakabihereza kuko twibirema mu mutekano.
Nabo biruko ayo mashyamba yifuza ko ubumwe bwa Afrika bwogerageza nk'uko buheruka kubikora mu gihugu cya Central Africa aho aheruka kuboneka amasezerano ahuriwe ko na bose. Menshi mu mashyirahamwe n'inani 14 zashize umukono kuri urwo rwandiko yarafoswe mu gihugu ubakorera hanze ndetse n'abayarongoye barahunze igihugu harimo nka Force Focode Aprodash Akati Burundi Kosom urunani rw'abamenyesha makuru UBG urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi muri sentare amakungu CPI n'ayandi. Gushika ubu nta nyishu barahabwa n'ubumwe bwa Afrika nk'uko babivuga. Bandikiye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONI umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atwara kareka yase na bagenzi we batwara Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Reka noneho tujye mu Rwanda. Mujuru wanda gwitegura kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu bakoze jenoside barashima intambwe bagezeho mu bumwe n'ubwiyunge ariko hari nabandi bagitakambira inzego z'ubutabera ngo zibafashe kugera ku butabera nyine abafungiye muri gereza ya Mageragere mu mujyi wa Kigali babigereje ku butegetsi muri iki cyumweru u Rwanda rwahariye gusuzuma ibibazo bikibangamiye urwego rw'ubutabera ibindi reka tubibaze Eric bagira ubusa uri i Kigali mu Rwanda
Muri gereza ya Mageragere ifungiwemo bafungwa benshi barimo bakabaka 2000 bahamijwe ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bari mu mbyino zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge muri abo bafungwa bahamijwe ibyaha bya Jenoside barimo bitegura gusohoka mu buroko n'abagifite indi myaka ngo barangize ibihano n'abandi bagomba kumara muri gereza ubuzima bwabo bwose Madame Mwamini Nyiradegeya arimo batazasohoka mu buroko kubera yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose ariko ariko biyakiriye kandi umurongo w'ubumwe n'ubwiyunge ubutegetsi buhagazeho avuga ko atawugiye nyuma ubwo ubutegetsi bwajyaga kubasobanurira imikorere y'ubutabera mu cyumweru cyahariwe ubutabera mu Rwanda Mwamini yabahaye ubutumwa yifuza ko bamugereza kuba ari hanze y'uburoko
twasobanukiwe ko twakoze amahano tukaba jyewe ku giti cyanjye nzi neza ko hari n'abandi dusanga icyo cyifuzo tubatumye ngo mutubwire Abanyarwanda
Aha muri gereza ya Mageragere hagenda kumvikana umurundo w'ibibazo ku manza zabaye ku byaha bya Jenoside. Ahanini birashingira ku bibazo byasizwe n'inkiko gacaca zafunze imiryango mu 2012 abashaka kujurira ibihano zabahamije ntibabyemererwe n'abandi. Pierre Celestin Mudadari ari mu bafungwa 1863 bahamijwe ibyaha bya Jenoside bafungiwe Mageragere mu mujyi wa Kigali. Akuriye imfungwa muri iyi gereza umva bimwe mu bibazo bishingiye ku kutabona ubutabera bunoze yasobanuriye abategetsi bari babasuye muri gereza
hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutarirwa hari n'abaterejwe cyamunari imitungo yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho icya kane tubasaba nyakubahwa ministre turasaba ko mwadukora ubuvugizi kugira ngo CNR ifashe kubona ibyemezo by'inkiko gacaca ku bantu bagifunzwe kandi bavuga ko barangije ibihano
mugenzi we bwandi manje w'Imana ari mu bakuri yasabira ubutabera bunoze uyu ukomoka mu ntara y'uburengerazuba avuga ko inkiko gacaca zamuhamije ibyaha bya Jenoside zimuharisha gufunga imyaka 18 ariko ngo urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwanditse ko afunga imyaka 30
kandi ikintu cyo kwitegeko byagendaga ikemura ry'ibibazo byasizwe n'inkiko gacaca mu by'ukuri nasabye gushyikirizwa urukiko kugira ngo rukemure izo mpaka ntabwo babashe kubyemera
reka mwongere badusuzume reka dusabe rukwiye Justin Ndambiwe yongereho n'icyawe mwongere badusuzume nawe turabishyize
inyota ni yose ku kubona ubutabera buboneye Bwana Johnston Busingye Ministre w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta yizeje ko ibibazo bamugejejeho bishingiye ku rwego kuri yagiye kubikorera ubuvugizi
byo rwose n'abasezeranyo noneho ngaha ko ubuvugizi nabutangira imyitoro nyirakomisera bagomba kubikurikiranira hafi cyane kugira ngo ibishobora kwihuta kuva mu nzira bibe mu nzira vuba cyane nibyatindaho gato nabyo ntabwo bizahera ngo bizaba biri mu nzira zo kuganirwaho kugira ngo birangire
imfunga y'ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyi ngingo ni never again ntibizasubira ukundi ngenekereje mu Kinyarwanda ibihugu u Rwanda rugiye kwinjiramo biba bigoye kubahamijwe uruhare muri Jenoside n'abayikorewe ariko mu buryo bwo kubahuza umuryango Prison Fellowship ukoranira bya hafi n'ubutegetsi mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge buvuga ko ari bw'akazi kiyongera cyane ku basohoka mu buroko basubira mu buzima busanzwe kubera ko igihe kiba giciyeho hari kirekire batabonana n'ababo Bwana Jean Paul Ntwari akuye umuryango Prison Fellowship
kuko urumva imyaka yoshize ari myinshi cyane ubuzima bwo hanze ntago babuze hari byinshi byahindutse ibyo rero bisaba kugira ngo abo bantu ubashe kubasobanura no kubereka ahantu bazahingukira ndetse nuko bazitwara cyane rero aho bigoreye nuko usanga benshi baza systeme zarahindutse nyinshi cyane ntamenye aho yahera ashaka icyo akora rimwe na rimwe agasanga nta n'igishoro afite cyo kugira ngo atangire ubuzima bwe yagira no mu muryango agasanga wenda habayemo ibibazo agasambu karagurishijwe cyangwa se umugore yabyaye abandi bana ku ruhande so ibyo rero harimo imbogamizi nyinshi cyane aho rero turabafasha kugira ngo izo mbogamizi bazasanga hirya no hino bitazabahungabanya bikongera kubasubiza mu cyaha
urwego rw'amagereza mu Rwanda ruvuga ko rufunze ibihumbi bibarirwa muri 27 by'abahamijwe ibyaha bya jenoside kandi ko ibihumbi 6 muri bo bangana na 22% ku ijana biyunze nabo bahemukiye
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, hari umugabo wo ku mutumba Gasenyi ya komine Buganda mu ntara ya Cibitoki yakomeretse cyane atewe grenade mu ijoro ry'uyu wa gatatu. Amakuru ava muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Cibitoki yemeza ko iyo grenade yatewe n'umupolisi w'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Iyo grenade yatewe igihe cy'isaha 2 n'igice z'ijoro kuri uwa gatatu ku mutumba Gasenyi wa komine Buganda nk'uko abumvise iturika bw'ijwi rya Amerika. Iyo grenade yatewe umugabo azwi ku izina rya Hatangimana Gervasi igihe yaratashe muhiriwe akomereka cyane. Umufasoni wiwe Irambona Jacqueline ijwi rya Amerika ryamusanze yaje kumusuhuza ahagwariye kwa muganga avuga ingene vyagenze.
Jewe nari ndi mu rugo umugabo wanje atashe acyugurura urugo akinjira bamuteye grenade twumvira iturice twumva aboroze gatatu ati yo mu ntabare aboroze gatatu kubera mba mu nzu yamagiriyaje mpengereje mu idirisha mbona umuntu w'umugabo yari yambaye isengeri yera n'ishati ifunguye ibipensi acaraza n'imbugita amuzi imbere mbona ni Celestin Nitunga amuzi imbere agomba imusoke abona yanumye abonye yacecetse yibwira ngo yapfuye acasubirayo yirukanka.
Komiseri atwara igipolisi mu ntara Cibitoke nawe nyine yemeza ko iyo grenade yatewe naho umupolisi kandi ko azari mu minwe y'inyamiramabi co kimwe n'uwundi muntu umwe ku mvo z'amatohoza. Komiseri Bonfort Ndoriraho yabwiye Ijwi rya Amerika ko ikimaze kumenyekana ari uko abo bagabo bari bafitaniye amatati y'itongo. Iruhande y'ivyo umufasoni wa Hatangimana Celestin yari yakomeretse bikomeye afise n'ikindi yibaza ko umugabo wiwe yoba yarayazize mu guterwa grenade.
Uwo Nitunga Celeste yaraje mu rugo arambarira ansaba uburyamo ngo tujyamane ndanga nansaragaruka kaza agaruka buri munsi ndanga caravuga zonyica azana pistolinga andase ndirukanga icyo gihe nturugo none abantu barandemesha ati ntago yo kurasa ko guma avuga ngo azokurasa niyo bikora nukugukanga kugira uturugo.
Abajyango b'uwo mugabo cyo kimwe n'umufasoni wiwe bavuga ko bakira nabi ibyaraye bikozwe n'uwo mupolisi w'igihugu na kindi basaba atari uko uwagirwa n'icaha yocirirwa urubanza rubereye.
Nuko badutunganiriza uwo mupolisi sinzi ko polisi babereye kugira bashinyaguriza abo bokemura ikibazo nuko ngira ngo kubahiriza abanyagihugu nk'uko babajejwe.
Nsaba ko umugabo wange mwamwitaho bakamuvura gakira ngasaba ko ikindi kuri Nitunga Celeste mwamuhana byemewe n'amategeko bakamushyira mu mpimba bakamuhana by'amategeko.
Uramutswa komisari Mariya y'igipolisi mu ntara cy'Ibitoke ahumuriza umuryango kuko rubanza ruca rucibwa ikibiriraho ibikorwa bibi bikorwa na bamwe mu bapolisi b'igihugu birimonekeza ari byinshi mu gihugu ivyemezwa n'ubushikiranganje bw'umutekano. Petero Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yaravyemeje ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu kiganiro carimeshejwe n'abavugizi b'inzego ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Petero Nkurikiye yashikirije ibiriko birakorwa n'ubushikiranganje avugira mu ntumbero yo gutuza ubwo bugizi bwa nabi bukorwa na bamwe mu bapolisi b'igihugu.
Ikiriko kirakorwa rero kugira mu nyifato tubiranduranye n'imizi n'ibikorwa byinshi. Ubwa mbere ho hariho uko guca bafatwa ubwo nyene bagaca bashikiza ubutungane kugira ngo bacire imanza kibira. Mu ntumbero yo gukingana ho hariho inyigisho nyinshi ziriko ziratangwa n'abategetsi batandukanye b'ubushikiranganje, uhereye ku mushikiranganje wenyine ubwiwe ukaja ku mugenzuzi w'igipolisi n'abandi. Bagize imitsi bagira amanama hirya no hino mu gihugu basanga abapolisi ku kivi kugira ngo babibutse inyifato n'akarangamutima bategereza kwisunga mu kazi kabo ka misi yose.
Ngo menya ko uwateye gerenade ya nijoro mu gasenyi ka Buganda nawe nyine ariko avurirwa ku mugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke kuko ibijanjwa vy'iyo gerenade nawe nyine vyamukomerekeje muri komine Buganda y'intara cy'Ibitoke. Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikubanya nka. Ishyirahamwe rishishikariza rubanda gutera intambwe mu guhindura imikorere Initiative Changement aho ni mu Burundi riravuga ko ubukene bw'abategetsi b'icyitegererezo ari cyo gituma abaturage b'icyo gihugu bakomeza gusubira inyuma mu bijyanye n'ubukungu n'iterambere. Mugenzi wacu Remo Nzimana yaduteguriye inkuru ikurikira.
Nkuko umugambi w'igihugu ugira kabiri ujejwe kugwanya ubukene SSLPD ubimenyesha igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko abantu barenga ibice 60% mu Burundi bugarijwe n'ubukene. Ishyirahamwe Initiative Echangement Burundi tugendere ubuntu ribona ko mu gihugu kubura uburongozi bwiza aricyo gituma ubukene budahera. Icyo nico cyatumye ritunganya inyigisho zijanye n'uburongozi bwiza ku munsi wa gatatu. Saturne icyo yiremeye arongoye iryo shyirahamwe atanga akarorero k'abanyuruzi byari guteza imbere umunyagihugu.
Ugasanga umuntu afise amazu 12 babamuguta konzi ko umuntu amucumba kimwe imidugu 8 abantu bakabanga zambe harinde babita amasiya itore zibonye byose none ufise imwe zibiri ejo ne zikwivuze imidugu umwe ibi wenda kugiye imidugu 5 8 10 kandi urumva ni yavuye mu kudatunganiriza umunyagihungu muhe ivyo ategerezwa kuronka.
Uyarongoye Initiative Echangement abona ko indongozi zategerezwa gushira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu.
Umuntu yomenya ko mu burongozi bwe ariko aragira atabwikorera abukorera abajejwe abanyagihugu akamenya yuko ivyo akora byose arazishinga nuko umunyagihugu aronka ivyo afungura aronka ivyo yambara aronka ahaba yigisha abana ashobora kwivuza eka mbere no kwidagadura. Ivyo rero byofasha gutyo umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko muvyari karakora.
Umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza yatanze inyigisho ku migwi itandukanye y'indongozi harimo abanyamigambwe n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike abona ko ivy'ubwo burongozi bigoyagoya mu Burundi. Anise Mahoro avuga ko hamwe abatwara u Burundi bo kwisunga ivyankenerwa biranga uburongozi bwiza byotuma igihugu gitera imbere.
Hari ubushobozi, ubwenge, kumenya kumviriza, kumenya kuganira, kubona kure akabona hakwiye gushikana abo atwara hanyuma akamenya ingene yoshikako. Kubishikako rero bisaba kumenya ahagenda ca kandi ahagenda bisabikanya nabo bisangiye abisabikanya nabo bose ariko arabatwara niho abari kwakora murimo w'umutware mwiza. Umutware mwiza rero agerageza gukuza abo ari kumwe kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye kugira ngo umunsi atobariho abo bari kumwe bose babe bashoboye nk'ibyo nawe ashoboye.
Ishirangwe Parsemeri ihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa kane ryashikirije ko ribabazwa n'uko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza cya nyuma mu bisata bitandukanye. Faustin Ndikumana arongoye Parsemeri akabona ko hamwe inguvu zoshigwa hamwe u Burundi bwosubirana ikibanza kibereye mu by'ubutunzi.
Bega tuzobananya tukuma twaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane ari cyane mu bintu byinshi ubwo niko byategeza kuba bimeze turakwikubita gashire mu byambere biduhanze turakwikubita gashe sibaza ko ico kibanze cyo twari tubereye mu gihe twushira inguvu hamwe turavye n'ubutunzi kama Imana yaduhaye.
Banki y'isi yose mu cegeranyo cha Doing Business yashize ahabona mu mpera z'umwaka wa 2018 cyerekanye ko Burundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi. Icyo cegeranyo cemeza ko abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'Abanyamerika 300 ku mwaka, mu gihe mu bindi bihugu bigize Afrika yo munsi ya Sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha ayangana n'amadolari y'Abanyamerika 600. Ibujumbura, Raymond Imana, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Raymond, naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio 5 Washington DC. Mwari kumwe na Ryan Itangishaka
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma, tubifurije kuramukana amahoro n'amahirwe. Thank you.